iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwave mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri wa3@radioyacu.com. Tuti mwese turi kumwe mwiriwe neza n'Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ya gatanu kandi i Washington DC ndi kumwe na mugenzi wanjye
Frederic Nkurikije. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi.
U Burundi bubanye bute n'ibihugu bituranye n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe?
Burundi bwafashe politike yo la souveraineté. Ibihugu byinshi byafashe politike ya souveraineté rero hari abadekoseka. Icyo gihe rero igihugu kihaza kitabyemeye. Mbona ariko Burundi baravyemeye nibyo ubona za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta.
Uwo ni Padiri Desire Yamuremye, umusesenguzi mu bya politiki, usanga abayobozi mu Burundi bashyira mu ngiro politiki biyemeje igamije ubwigenge bashaka.
Ikibombe cyaturikijwe i Mogadishu ku murwa mukuru w'igihugu cya Somalia cyahitanye ubuzima bw'abantu batanu. Imyiyerekano yo kugarariza akazi y'abakozi bo ku kibanza cy'indege cy'i Nairobi muri Kenya yatangwe ku munsi wa gatatu yabandanije. Muri Nigeria, umugambwe utavuga rumwe na leta wahawe uburenganzira bwo gutohoza ijanye n'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika arahanzwe n'imyiyerekano isaba ko ubutegetsi bwiwe burangira.
Izo nkuru rero zivugwa hirya no hino ku isi turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'amakuru yo mu karere. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muragezwaho na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije.
Ego be jeri tutangwe mu gihugu cya Somalia aho abantu batanu bishwe abandi barenga icinda bagakomereka uyu munsi kwa kane nyuma yaho ikibombe giturikiye iruhande y'uburiro buri hafi ingoro ya Perezida ku murwa mukuru Mogadishu. Ku baguye hamwe n'abakomerekeye muri icyo gitero harimo abajejwe umutekano hamwe na nyene ubwo buriro bwabereye ko icyo gitero nyene ubwo buriro yabwijwe ya Amerika ku icyo kibombe caturikiye mu modoka yari ihagaritswe ku ibarabara. Ubwo buriro ni uburiro bugenderwa cyane n'abasirikare ba leta basanzwe bakorera ku kirindiro cy'ingoro y'umukuru w'igihugu iri ku gice cy'ikilometero cyahabereye icyo gitero. Umurwi w'intagondwa Al-Shabab watangaje ko ari wakoze icyo gitero. Uyu murwi watangaje kandi ko wishe abasirikare ba leta batandatu. Icyo gitero gikozwe haheze indwi imwe ibindi bombe bibiri byishe abantu bashika 30 hamwe n'abandi 140 bakomeretse. Mu gihugu cya Kenya naho ingingo yo kugarariza akazi yafashwe n'abakozi bakora ku kibanza cy'indege gikuru uyu munsi kwa kane yabandanije ku munsi wa kabiri. Yamara ikompanyi y'indege ikomeye y'igihugu cya Kenya yatangaje ko ibikorwa byayo byasubiye kurangurwa nk'uko bisanzwe. Abakiri bato bari mu bikorwa basabwa n'igihugu hamwe n'abasirikare nibo bariko bararangura imirimo yo gusuzuma umutekano no kuraba uruja n'uruza rw'abantu. Inyuma yaho abakozi bakora ku kibanza cy'indege batanguriye kugira imyerekano hamwe no kugariza akazi ejo ku munsi wa gatatu. Ingingo yafashwe n'abo bakozi yaratumye imirimo yo ku kibanza cy'indege cy'i Nairobi Jomo Kenyatta International Airport ihagarara. Ejo ku munsi wa gatatu ikompanyi y'indege Kenya Airways yatangaje ko uruja n'uruza rw'indege zayo rwabandanije nk'uko bisanzwe. Umushikiranganji w'igihugu cya Kenya ajejwe gutwara abantu n'ibintu James Makaria yavuze ko kugarariza akazi ari icaha cyo guhemukira igihugu. Bamwe mu bantu batunganije iyo myerekano yo kugarariza akazi baramaze gutabwa mu mbuto. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Nigeria. Sentare uyu munsi kuwa gatatu yahaye umurwi w'igihugu ujejwe amatora itegeko ryo guha uburenganzira umugambwe utavuga rumwe na leta bwo gusuzuma ibikoresho n'inzandiko bijanye n'ayo matora yabaye mu kwezi guheze amatora yatsinzwe na Perezida Muhammadu Buhari. umugambwe utavuga rumwe na leta warashikirije ibirego bivuga kwa imatora yabayemo ubusuma. Buhari afite imyaka 76 muri iki gihe yaronse amajwi angana n'ibice 56% mu gihe umunyamatungo yahiganywe yahoze ari vice president Atiku Abubakar wo mu mugambwe People's Democratic Party yaronse amajwi angana n'ibice 41%. Nyuma yaho ivyavuye matora bitangarijwe Atiku afise imyaka 72 yaciye abihakana araheza ashikiriza ibirego bivuga kwayo matora yabayemo ubusuma kandi ko agiye kwitura ubutungane. Umuvugizi umugambwe uri ku butegetsi All Progressive Congress yari yamirije ibirego vya Atiku akaba yavuze kwa ayo matora yabaye ku mugaragaro kandi mu mwidegerezo. Prezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika uyu munsi kuwa kane yagabishije abantu 100,000 bazindukiye imyiyerekano yo gusaba ko ubutegetsi bwiwe bumaze imyaka 20 burangira. Bouteflika yavuze ko iyo myiyerekano ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri iyo myiyerekano abashingwamanza amajana bambaye amakanzu yirabura bakoraniye ku murwa mukuru wa Alger uyu munsi kuwa kane mu myiyerekano isa n'iriko irashinga imizi kuva habaye imyiyerekano y'akataraboneka mu mwaka wa 2011 yari yiswe Arab Spring. Bouteflika afite imyaka 82 muri iki gihe nta jambo arashikiriza abanyagihugu kuva afashwe n'indwara y'amaraso avura mu bwonko mu mwaka wa 2013. Muri iki gihe yari i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi aho ariko aravurirwa. Yamara mwikete yacishije mu kinyamakuru cya leta ya Algeria cyitwa APS yavuze ko guta umurongo w'amahoro mu kugira imyerekano itunganijwe n'imirwi yo mu gihugu canke imirwi y'abanyamahanga bishobora kuvamwo akajagari n'ubwicanyi.
Mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Mushobora ko kudusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Turakomereza ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Ego beje ni iyi nkuru hije kudushikira nuko ni inkuru ivuga ko Paul Manafort yahoze ari umutegetsi yajejwe ibikorwa byose bijanye no kwiyamamaza ko yiyamamaza amatora ya Perezida Donald Trump mu mwaka wa 2016. Uyu munsi aritaba sentare y'igihugu aho bitekanijwe kwasomerwa urubanza rw'ivyaha yagirizwa byo kudatanga amakuru yose hamwe n'ubundi bunyonyezi bw'umutungo. Ingingo zihava zisungwa mu rubanza zivuga ko umucamanza ashobora kumufunga mu kiringo kiri hagati y'imyaka 19 na 24. Umugabo azoshikana imyaka 70 kwigenekezo rya mbere cyo kukwezi kwa kane. Umunyororo w'imyaka ingana gutyo uvuga ko azomara ubuzima bwiye bwose mu irohero. Abashingwamanza biwe bari basavye igihano coroshe ngo kuko asanzwe akitswe n'amagara. Abashikiza amanza bobo bavuga ko ico gihano gikwiye kandi ko akwiye no gutanga ihadabu y'amadolari y'Abanyamerika ari hagati y'ibihumbi 50 n'imiliyoni 24.
Radio y'u Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hero yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Dukomereze mu karere nkuko nababwiraga mu kanya duhera mu Burundi. Umuhuza w'Abarundi havuga ko insengero zifite urugero rutagereranywa mu gutsimbataza amahoro. Edward Nduwimana mu nama yagiranye n'abarongoye insengero yumvikanishije ko ababazwa nuko hari bamwe mu banyamasengero bakora nk'abanyamigambwe. Bamwe muri abo banyamasengero nabo bemeza ko hakiboneka bamwe muri abo bayobozi b'amasengero nyine bafite amacakubiri hafatiye ku moko no ku ntara. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Raymond Zimana uri Bujumbura mu Burundi.
Ahejeje kwemeza ko umuhuza w'Abarundi ahabwa uburenganzira n'ibwirizwa rigenga ubwo rwego ko gukoranya imigwi y'abantu itandukanye mu ntumbero yo guhimiriza no gutsimbataza umutekano n'amahoro mu gihugu, na cyane cyane kwirinda amatate yaduka no kuyatorera umuti, bidaciye mu ngimba. Edouard Nduwimana umuhuza w'Abarundi avuga ko yatunganije inama n'indongozi z'amashengero kugira zibuse uruhara zifite mu gutsimbataza amahoro mu gihe u Burundi busigaje umwaka kugira buje mu matora mu mwaka wa 2020.
Mwebwe mudere cyane cyane kuremesha amahoro, kuremurura imitima iremerewe, kunywanisha Abarundi. Icyo ni uruhara cyane rw'abakozi b'Imana cyane cyane muri kino gihe twimirije amatora. Nibaje yuko ingombwa yuko twora gukora ino nama kugira ngo turabire hamwe uruhara rwanyu n'uruhara rwacu n'ibyo twokorana kugira ngo by'ukuri twe tujye mu matora 2020 imitima itekanye, kuko kahise kavuga karatweretse yuko mu bihe by'amatora no mu bakozi b'Imana hari abahungabanye mu 2015.
Bamwe mu barongo ya mashengero bavuga ko ibibazo biri mu madini rimwe rimwe biva ku burongozi, na bamwe mu ndongozi zishyira inyungu zabo imbere zikibagira icyo zijejwe n'amategeko agenga amashengero. Musenyeri Artemonzi Shura arongoye urunani rw'amashengero yemera Kristo mu Burundi, avuga ko inama n'ingingo ari umuti urama kugira haboneka amahoro akanegura abapfu bwoko.
Izi ngore dufise rero zo kudakoresha amanama mu mashengero yacu bituma n'igihugu kitagira amahoro, kuko tuguma turyana bamwe ngo abana batutsi ngo abana bahutu. Uyu muhutu ntiyo uvuga ngo uyu mututsi ntiyo tutarakizwa aha mu mutima no mu bwenge bwacu mu kurongera amashengero dufise, tukemera kubumbwa n'ibyo dufise, tukemera gukurikiza ya constitution twigiriye twebwe nyine. Ibintu byo kuguruka tubireke, ibi byo kuvuga ko ujya adakizwa uyo genize ngigutubivemo, turabe ingene amahoro yo sasakara mu Burundi.
Kiretse ibijanye n'ubwoko, abandi bavuga ko nikumirwa canka amacakubiri y'intara ashobora gutuma umutekano utosekara mu gihugu. Justin Manirambo narongoye ishengero ryo gusubiza hamwe muri Kristo afatira akarorero kubivugwa ku ntara ya Mwaro.
Uko bavuga intara ya Mwaro ni konotasiyo itameze neza, sinzi ko ariho muri mwebwe bamaze imisi babyumva, kuko nibaza ko ala longe tari uyu munsi washaka atari generasiyo y'uno munsi bishobora gutera ikibazo. Ko nibyo ntari imwe bashobora kuyivuga ko nabi ikintu cyangwa iyindi bakayivuga ko ibintu bibi bimeze uko, ushobora kuzanira amageneraso zodukurikira yuko hariho ibintu bitazogenda neza bigatera ubudugararo, kuko ibitera ubudugararo si bikorwa gusa, bikorwa n'amaboko, amajambo n'ibiriya mu bintu bigumura abantu cyane.
Nguzo w'Abarundi kuri ibyo bibazo asaba abanyamadini n'abarongo ya mashengero kwigisha no gutahuza abanyagihugu ko abantu bose bari mu bwoko bumwe. Nduwimana ababazwa no kubona hakibonekeza amacakubiri afatiye ku ntara no ku bwoko mu madini.
Twese turemera Imana, mu gihe rero twemera Imana tukemera yuko twese turi n'ubwoko bw'Imana, birabaza kubona mu madini n'amashengero haba amacakubiri y'amoko y'intara. Ugasanga mu madini n'amashengero hari abahutu, hari abatutsi, hari migwi, hari intara, ibintu mwene ibyo muzi yuko biri mu bihungabanya amahoro n'umutekano mu bya mbere. Nta kintu cya mbere gihungabanya amahoro n'umutekano nk'amacakubiri. Nta n'umwumva inyuza mu madini n'amashengero ariho abataratahura yuko Abarundi twese turi ubwoko bw'Imana nk'uko byanditswe mu bitabo by'Iranda twigisha muri wa murigisha.
Inama yahuje umuhuza w'Abarundi n'abarongo ya mashengero ikaba yari ivise intumbero y'ukurabira hamwe ingene horemeshwa amahoro, umwumvikano n'ingene indongozi z'amashengero zofasha mu guhimiriza abanyagihugu kwijukira ibikorwa by'iterambere. Inama iri mu rukurikirane rw'izindi nama zitunganywa n'umuhuza w'Abarundi ku migwi itandukanye, aha tukavuga nk'abarongoye imigambwe hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Remunzimana, urakoze. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda, ariko tubibutsa ko ejo tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu hari tariki ngarukamwaka yahariwe abari n'abategarugori. Mu biganiro rero byakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro mu Rwanda bitegura uwo munsi mpuzamahanga wahariwe umugore, hagamijwe ko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba imirimo ihemberwa menshi yiharirwa n'abagabo. Ku ruhande rw'u Rwanda abagore baremeza ko imirimo bakora idahabwa agaciro. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aduhe inkuru irambuye.
Nubwo Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bugaragara bwo kuzamura umugore akareshya na musaza we, haracyagaragara icyuho kinini ku mirimo abo bombi bakora. Mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kuri uyu wa kane, abakitabiriye bagaragaje ko muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda rurimo hakigaragara ko imirimo ihemba menshi yiharirwa n'abagabo ku kigero kiri hejuru. Bwana Dusabe Shadaraki uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere ry'umwana n'umutegarugori mu Rwanda yavuze ko muri aka karere abagore bakora imirimo ihembwa make kuko batabashije kwiga ari benshi
ku isoko ry'umurimo cyane cyane abagore tubasanga muri informal sector ya mirimo bavuga ubucuruzi buciriritse n'abarimo bakora usanga bakora ya mirimo tuvuga ko ni mirimo itabazanira inyungu nyinshi ugiranije n'iyabagabo usanga abagore n'abakora abenshi biganje muri bya bindi bijyanye no kwakira abantu ku mibereho myiza ariko wagera tuvuge nko gukora mu nganda gukora mu ikoranabuhanga ugasanga abagore n'abakobwa barimo n'imbarwa bituruka hahandi mu burezi rero kuva hasi n'abake bashobora kwiga bakagera kuri kaminuza ibyo biga nyine ntabwo bibemerera kujya muri za sekitori zituma bagira uruhare bakagombye kugira mu bukungu
ikibazo gikomeye cyane kigaragara ku bagore bo mu cyaro usanga n'imirimo bakora idahabwa agaciro Madame Jidia Mukarurangu uyobora umuryango w'abagore bo mu cyaro Raison des Femmes asobanura ko n'abagore ubwabo bagihura no kwitinya bakumva ko hari imirimo bakora n'indi iharirwa abagabo
nkanjye nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye ntavuga ntu ashobora kuba wenda governor sanashobora kuba mayor kainarizi ariko wa mugani nkumva na abafere sosiyali urumva ni ikintu rwo gikurikiri tugomba natwe gushyiraho imbaraga nk'abadamu na baratwe bize natwe tukareba koko tukumva ko ibintu natwe tubishoboye tukaba twabijyamo n'umugore wo mu cyaro mu by'ukuri we noneho biba biri hasi cyane ariko nanone ugasanga umugore wo mu cyaro aracyafashwe na ya mirimo mu bimufata umwanya harimo kuvoma amazi mu bifata umwanya harimo ibyo byo gutashya inka harimo biranavugaga byo kureba abana
uru rugendo rugaragara nk'urukiri kure ku bagore bo mu Rwanda ndetse n'abo muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange rugera ku bagore bo mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bikarushaho kuba ingorabahizi Ivona Musabyimana uhagarariye ishyirahamwe ry'ababumbyi bo mu Rwanda koporwa yemeza ko kugeza ubu abagore bo mu muryango wabo bagihura ndikandamizwa cyane bakorerwa nabo bashakanye
komunite yacu ikora ububumbyi n'ubundi rero imirimo myinshi cyane hejuru ya 80% ikorwa n'abadamu umudamu niwe ujya gushaka ibumba akaza agashaka isibo ibumba karikata akicara karibumba agaharura inkono akazanika akazitwika akajya kuzicuruza kandi ababikora n'impeka y'umwana cyangwa se anatwite cyangwa se atanariye ugasanga umuntu aheruka kurya mu minsi ibiri ariko niwe ujya kuzana ibumba niwe ukora akazi kose gusanga rero kenshi na kenshi umugabo we yinjira ahandi ifaranga ryabonetse bavuye barangije gucuruza amwaka ayo kujya kumwicupa
uyu muyobozi avuga ko abagore bo mu muryango ayobora bakoporwa babatirirwa bashakisha iyo mirimo ihemba menshi kuko nta n'amashuri bigeze bagira
turebeye ku bakuze hejuru ya 95% ntago bazi gusoma no kwandika ubu kugeza none ahangaha dufite abana barangije kwiga batari benshi cyane twa turimo tubara 64 basa 64 mu gihugu hose abonzi bakora akazi gahinda rwenda bakora nko muri leta abonzi ni babiri amategeko y'u Rwanda mu nyandiko babirimo ko u Rwanda rutagira ivangura hatarimo kunena ariko muri mu bikorwa n'abaturage ikintu cyo kunena barakigira tuvugenda nfate nko ku rugero rwa hafi hari igihe twigeze kugira akazi turagapublishinga tugashyira ku isoko ariko bamwe mu bashobora gukora ibizamini ntahamagaga mwagiye gukora ibizamini tunafashe n'iyo twakoze inama twatanga amatike ugasanga barimo kuvuga ngo murajya gufata amatwa ryari
u Rwanda ruza mu bihugu bya mbere ku isi bijambo umugore inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abagore 61% ariko mu yindi mirimo haracyagaragara umubare muto w'abagore bari mu mirimo ihembwa amafaranga menshi ugereranyije n'abagabo umunsi mpuzamahanga w'umugore mu Rwanda uzizihizwa kuri uyu wa gatanu insanganyamatsiko ikaba igira iti dufatane urunana twubaka umuryango utekanye Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongere ibigano byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tusubiye gato mu Rwanda, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryakuriye inkoni ku gishyitsi impunzi z'abarundi ziba mu mujyi ko nta buryo buhari bwo kurihira amashuri abana b'impunzi batari mu nkambi z'impunzi. Ni nyuma y'inama yahuje abaserukira HCR hamwe n'impunzi ziba i Kigali mu Rwanda. Kuri iki kibazo cy'u Burundi, hese u Burundi bubanye bute n'ibihugu bituranyi n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe? Umusesenguzi mu bya politiki Padre Désiré Yamuremye asanga abayobozi b'u Burundi bashyira mu ngiro politiki biyemeje igamije ubwigenge bashaka. Mu kiganiro n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Birikaneza uri Nairobi muri Kenya, Padre Yamuremye asigura zimwe mu mvo zatumye ingorane za politiki u Burundi burimo muri iki gihe n'ingaruka zazo.
Nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi, ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero. U Burundi si Rwanda, u Burundi si Tanzania, u Burundi si Republika Demokratike yo muri Kongo, u Burundi si Burkina Faso, u Burundi n'u Burundi nakahise kabwo kandi utegerezwa gutahura nawe tukatahura kuza gutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo byo 2025 byo 2020 n'ibindi n'ibindi.
Tukirahura kubijyana n'injyane, hari abavuga bati ijambo injyane crise mu Gifaransa ntiyari ikwiye kuba rikikoreshwa muri umwaka wa 2019. Izo njyane ubona zikihari cyanke zaraheze?
Indiane za politike mu Burundi ntazikihari. Ibintu nk'imparaye numva bavuga ngo urumva bitagenze gutya, hazoba intambara, ndavyo Burundi ngene bumeze, nkaraba niyo buvuye niyo buja, na Barundi bake biteguriye kugwana intambara. Kuko iyo ntambara ntigira ikivuyeko.
Ni imigwi ivugwa ngo iri muri Kongo, ngo iri muri Sud Kivu n'ahandi, uvuga uti ibyo bintu ntawe bishobora gushikana abantu.
Ndavyo byo turimwo, aba n'abandi barashobora kubesha ugaruka urucanke ruriya, wanashaka hamwe ngo bagashaka kuzana indyane zoba zihagaze ku moko mugabo mbona atawe zifatiye. Iyo nibaza yuko ugaruka goba ruri muri ibyo byiyumviro byo kugwana bariko baruhenda, kuko burya nta muntu agwana kubera haba ingorane za politiki. Kenshi abantu bakunda kugwana kuko haba akarenganya kanaka. Kubuya nibyo umuntu ajya kuvuga ngo urumva abantu bigana nabi mugabo biraba bose. Ekole fondamental ari mu ikomine kanaka bose bayiga bose. Zagora ze muri kaminuza bose binjira yo bose. Abo tunabatuze. Nuko uvuga ko uba barundi bahuriye ku ngorane zimwe zijyanye n'ubukene. Urabye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso n'ahandi. Abantu bavyuka nta uhamagara uwundi. Mu Burundi rero harabaye cyo tunakwita sensibilisation kubwira abantu, hanyuma hacya haba ingorane ikomeye. Ni ibibanza wabona biriko biraberamwo iyo myerekano byaca bivyura ibintu bya kahize. Na murundi wobeshe mubwiye ko abantu bagiriye imyerekano ku musaga, ukababwira ko yaciye iva ku musaga ikajya mu igenda, ukababwira ko yababwiye ko yavuye mu igenda ikajya muri komine Mugamba, ikava muri komine Migambo ikava muri komine Mukiko, igakibandanya igasimba Bujumbura irari gakiba i Matongo muri komine Kayanza igabiri no mu Ngagara. Icyo gihe haci hazamwo akandi kantu kerekana yuko kutari ugushaka kw'abenegihugu benshi.
Ubuze uti ntibagushaka kw'abenegihugu benshi, ushatse gusigura iki? Kw'iyo myerekano yagiye ahantu hari Abatutsi,
nashatse gusigura ko ubiravye uti urabidiye ariko vyageze. Icyo rero cace kizana irindi shusho. Nkumbure hariho n'uwashaka kugenda acavuga ati eh, yo kumbe ni kujya yari nko mu kamera cyangwa muri za kinabo hariho harigeze gutangira babo kwa bavuga abanywanyi bo kwa gwasa ugiye kubiraba nyuma y'imisi 3-4-5 abanyabuhonga nibasuye kumanuka gakina yobona no mu nyuma wasaje mu nzego ibyo byose ukibona ko cyari kintu kimwe akajagari katari gake
muri ibyo migendana ya Burundi na karere n'amakungu bamwe bavuga ati Burundi bwihagaze ko kandi burashitsa abandi nabo bati buriko bwiyugarirako we ngaho asigura gute
yego na Burundi buriko bukora politique bwafashe Burundi bwafashe politique yo la souveraineté ibihugu byinshi byafashe politique ya souveraineté rero haraba de consequences icyo gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona ariko Burundi bwaravyemeye nibiryo bona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta kandi Burundi ntiburi izole burafisa bwo gushigikira kuko nta resolution imwe muri abo nirengana muri Nations Unies uyivuze uburusiya no bashaka kuvuga bateka Burundi burikwiye ahubwo n'amahoro yaragarutse ngo bako mu byerekezo by'imigenderanire sibwonyene buriko urabona ko buriko buriyinjira muri ibi bihugu byo muri Aziya n'ahandi za Indonesia kera abasora baza mu Faransa ubaza kwiga mu Bushinwa byerekeye by'akarere naho kutumvikana n'u Rwanda nibaza ko ari ibintu byumvikana kurabona abantu bagize bahungabanije ubutegetsi bajyaze gusenya ubutegetsi bari mu Rwanda niyo bahungiye ibyo rero birumvikana ko nta muntu yo kubikira umwanzi muhebe ngo mukundane igihe iyo ngorane itaratorerwa umuti ibyo niko bimeze
mu minsi heze harabaye imitahe yasohorewe abahoze abasirikare bakuru bakuru mu gihe cyahoze cyitwa FAB bamwe barafungwa ikibazo ukibona gute nk'umusesanguzi
burya hari ikintu umuntu yita muri politiki atanze social ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abaganaguye nyarico bari kwedandadaye harabarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kuba ku butegetsi uti koki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu rero rwatumye abantu bafata inkoho bakaja mu ishyamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu urupfu rw'umukuru w'igihugu mbisanzwe gojya muri bwa butungane buyuhanisha abantu kuri bantunge tucumvikanire ko Meko Ndada yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane gukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya ababigize umukuru w'ibiro bihuko by'intwara miheto yarazwe cegera ciwe yarazwe watwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije wamaze uti kukira bigize uyu munsi ni by'abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kora muri politike umuntu araba agacira ku munzani uyu munsi mfite ingufu zingana iki ejo se zingana iki nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basanga uyu munsi icyo gikorwa cyokorwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi avuga bati turabyizo dufise ubu twabikora bacha barabikora nuko politiki leze isizi Burundi gusa nuko bimeze
Padi deze ya mwere nyamira koze kuri igano muhari ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane wani roje.
Eroje tugushimire nawe kuri iyi nkuru waduteguriye waganiraga na Padiri Desire yamuremye asigura zimwe mu mvu zateye ingorane za politiki Burundi burimo muri iki gihe ndetse n'ingaruka zazo hamwe n'ubumano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu bituranye n'amashyirahamwe mpuzamakungu.
Amakuru twashikirije incamakiyamaka twashikirije twabwiye ko mu gihugu cya Somalia abantu batanu bishwe abandi barenga 9 bagakomereka uyu munsi ku wa 4 nyuma yaho ikibombe giturikiye iruhande iburiro buri hafi ingoro ya perezida ku murwa mukuru Mogadisho mu baguye hamwe n'abakomerekeye mu cyo gitero harimo abajeje umutekano hamwe na nyine ubwo buriro bwabereye ko cyo gitero nyine ubwo buriro yabwiye ijwi rya Amerika ko cyo gitikibombe cyaturikiye mu modoka yari hagaritswe kwibarabara twabwiye kandi ko mu gihugu cya Kenya ingingo yo kugarariza akazi yafashwe n'abakozi bakora ku kibanza cy'indege gikuru uyu munsi ku wa 4 yabandanije ku munsi ugira kabiri yamara ikompanyi y'indege ikomeye y'u cya Kenya yatangaje kwibikorwa byayo byasubiye kurangurwa nk'uko bisanzwe abakiri bato bari mu bikorwa basabwa n'igihugu hamwe n'abasirikare nibo bariko bararangura imirimo yo gusuzuma umutekano no kuraba urujanuruza rw'abantu inyuma yaho abakozi bakora ku kibanza indege batanguriye kugira nyerekano hamwe no kugariza akazi ejo ku munsi wa gatatu. Twabwiye kandi ko mu gihugu cya Nigeria sentare uyu munsi ku wa gatatu yahaye umurwi w'igihugu cyejwe amatora iteko ryo guha uburenganzira umugambwe utavuga rumwe na leta bwo gusuzuma ikoresho n'inzandiko bijanye n'ayo matora yabaye mu kwezi guheze, amatora yatsinzwe na Perezida Muhammadu Buhari.
Ngushimire cyane Frederic Nkundikije kuri aya makuru utugezeho. Nshimira kandi n'abadukurikiye muri iyi minota 30 yose ishize. Mbashimira byimazeyo kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari Kelly Nashwan yarafatanije na Facile Gebehu, kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Nongere mbashimire kandi mbatumira mu bindi biganiro bya radio yanyu. Mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose, kandi nifuriza abagore, abategarugori, abakenyezi ndetse n'abigeme, abakobwa aho muri hose umwaka munsi mwiza wahariwe abari n'abategarugori.